Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 2008 gitugutu no mwaka 2025 kuti nambi bagenze mwashimye kuri kirara cy'inzamba rya kawe ndabahaye imiriro cyangwa maramutse ivanye naho muherereye rya sango rya makuru mu Kirundi na yuko akabagizwe izi nkuru nkuru zikurikira. Itoko ni nyinshi mwarimye ho kukibuka cyo ku mutumba cy'ibitoki muri komine cy'ibitoki ni mu gihe leta ibasaba kuva mu matungo yari yabatije bahora baremamo ipampa ubu leta ikaba yakeneye kurimamo ipampa rya kijambere basaba leta kubaronderera ahandi burima kuko aho bahora ariho hari habacungiye imiryango bani bwinshi banyagihugu muri katiye kanyinkuko ni mu gisagara ca Rumonge bafite ubwoba ko bashobora kwandura ikiza ca kolera ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu habonetse umuntu agwaye iyo ndwara ya kolera kandi bakavuga ko badafite amazi kugira ngo bashobore kugira isuku. Ikigo BBN kigirijwe kugenzura ubuziranenge uburyo gifite kugira gishobore kurangura imirimo cyiyemeje ibyo bivugwa na Samuel Sayiragije arongoye icyo kigo aho asaba leta kukironsa uburyo buhagije aya n'ayandi mu kanya cyangwa ikanzu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndetse ukwaramutsa ibibazo byakurikiye ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1993 mu kwezi kwa gitugutu bizoronka igishu biciye mu biganiro bihuza abarundi bivugwa n'inararibonye baharanira agateka kazi na muntu Jean-Marie Vianney Kavumbagu abivuze mu gihe kuri kuno kwezi kwa gitugutu abarundi batari bake babuze ababo inyuma y'ubwicanyi bwahitanye mu gihugu Mikindu ya Zaire. Kubwiwe abona ko abategetsi b'u Burundi ari bo bakwiye kuba imboneza mu gusubiza hamwe abarundi kugira bave mu kwinubana amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano ya Arusha arimo inyishu nyinshi kuri ibyo bibazo tumutega amatwi.
Byoroshye bitoroshye kubera igihambaye no gushaka kw'abantu kuko ahandi hoho abarundi barafise intambwe nyinshi bashize ku muri kahise cyane nka bijya twari twashije ko byuko basinyama sezerano n'umwe bw'abarundi abantu basuye baje muri ajya amasezerano barayivyanditse ni ukuri bari bagerageje abariyo kandi bwari ubwoko bwose barashize ku bintu bikomeye cyane n'abiri harayubumwe bw'abarundi mu 1991 n'ayarusha muri 2008 uravye ayarusha ivyinshi birimwo na zone biri muri ajya amasezerano y'abarundi kuko novuga ko ari intambwe zikomeye cyane kandi amasezerano yose hagiye hajamwe amoko yose ahenshi gituma rero n'ubu uravye nta bishasha n'ukuri novuga nti tukeneye udusanga birimo ntacaye cyane ni bakoreshe ibyo twari twakoresheje bari bashitseko ejo udusanga gutora inyishu y'uyu munsi nibaza yuko ni ibyo biganiro bikenewe kugira barabe kumbure igikenewe kongerwa ko turaje umunsi tuzaba tugezemo yego nayo handi yoje no bwayo ko tuntambye experience twaronse abiri yidufasha kugira ngo ejo tubone kazoza keza cyane kugwaruka abagikura kugira ngo abahari umunsi ntibazo barage ingorane twaciye.
Tutandukire igisata kijanye n'amagara y'abantu abanyagihugu muri katye ya Kanyinkuko mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga batekewe no kuba n'igihe hari umugwayi w'ikiza ca kolera yibonekeje mu ndwi iheze abo banyagihugu bakaba bafise amakenga ko ico kiza gishobora kurandagata kuko ata tuzu twasubumwe turi muri ako gace basaba ababijejwe guturira umuti icyo kibazo ibintu bitarayangara. Inkuru ya Jean-Georges Kibogora.
Uko vyemezwa n'abanyagihugu bawo muri yo karti ya Kanyenkoko, umugwayi wakorera umwe yarabonetse mu mpera y'indwi iheze, uwakaba yashiye aja kuvurirwa mu bitaro vyaho mu Rumonge ariko arakurikiranwa n'abaganga. Karti ya Kanyenkoko ni imwe mu makaritie yo mu gisagara ca Rumonge akora cane ku kiyaga ca Tanganyika. Abahaba bemeza ko bitaborohera mu gihe baba bakeneye kwimba no gutunganya utuzu basugumwe. Bamenyesha ko bashobora kwimba imetero imwe yonyene bagasha bashikira amazi yo mu kiyaga ca Tanganyika. Ingaruka nuko iyo myanda ijije mu kiyaga ca Tanganyika bivuye ku bukene bw'amazi bigaragaza muri cyo gisagara ca Rumonge. Abo banyagihugu bakoresha ahanini ayo mazi yo mu kiyaga ca Tanganyika. Ibyo byose bituma abanyagihugu muri kati ya Kanyenkoko bagira ubwoba kw'ico kiza cakorera gishobora kuguma kirandagata muri ako gace hamwe atacogogwa cihuta. Basaba abajejwe igisata c'amagara y'abantu, abo mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, igipolisi n'intwaro gushiraho inguvu zikomeye kugira ngo ico kiza cakorera gihagarikwe. Uwo mugwayi wakorera yongeye ku bandi bari bamaze kuboneka mu mazone ya Minago na Kizuka muri iyo komine nyene ya Rumonge.
Inzamba
tutandukira amakuru ajanye n'igisata cy'uburimyi y'abarimyi bo mu kibuku cyo kumutumba cy'ibitoki komine cy'ibitoki. Bavuga ko babwiwe kuva amatungo bahawe na leta bamazemo imyaka irenga icumi barima. Bavuga ko ayo matungo yarabafitiye akamaro kanini cyane iyo yabatungira imiryango yabo. Basaba leta ko yobaha iryo pampa ya kijambere nabwo bakaririma canke ikabaronderera ahandi bashobora kuva. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Abarimyi bo mu kibuku cyo kumutumba cy'ibitoke muri komine cy'ibitoke bavuga ko bigeze guhabwa amatongo ya leta kugira barime mu ipama n'utundi duterwa tubafasha kubeshaho imiryango yabo. Bakavuga ko bahabahaye n'umushike kuko aribo batunganije aya matongo neza bakamara imyaka irenga icumi bakorera atangorane. Aya matongo bavuga ko ariyo yabahaye uburyo bwo kurima ibyimbugwa bitandukanye n'ibiharage, ibigori, umuceri, ipamba, ipampa n'ibindi, bigatuma imiryango yabo ibona ibyo kurya no kuronka amafaranga yo gutunganya ubuzima bwa misi yose. Yongeye ngo n'amahera ava muri imirima niyo yabafasha kugira ngo abana babo bige. Abandi bavuga ko bashoboye kwiyubakira amazu, abandi bakagura ibikoresho by'ingo cyangwa ibitungwa nk'impene, inkoko, inka biciye mu nyungu bakesha aya matongo. Icyo ngeye ngo n'uko iyo nyungu bakura mu mirima nyene yabafasha kwivuza mu kurondera mituelle de sante cyangwa kugura imiti igihe bagwaye. None ubu baravuga ko abajeje uburimyi babasaba kuhava kugira hakogwemo ipama rya kijambere rizoba imirima y'igerageza ya Kojelko. Abarimyi bavuga ko babona ko ayo matongo agiye guhabwa abantu bifise nk'uko byama bivugwa mu gihe cy'ihindurwa ry'amatongo ya leta. Ku ruhande rwabo ngo nibasi ipama rya kijambere ahubwo basaba ko boribaha nabo bakaririma kuko bamaze imyaka myinshi barimye ayo matongo kandi bahazi neza. Abo barimyi basaba leta ko yobaronsa ayandi matongo barimamwo kuko ubu burimyi aribwo bwari bubeshejeho imiryango yabo. Ku rundi ruhande abo muri Kojelko bavuga ko ayo matongo ari aya leta kandi igihe cyose leta yakeneye kugira ngo ishire mu ngiro imigambi yayo y'iterambere ariyo mirima yigerageza ibifise uburenganzira bwo kuyasubiza amaboko yayo.
Ikigo bene kijejwe kugenzura ubuziranenge mu Burundi kimenyesha ko cukarijwe n'ubukene bwinshi bugizwe ahanini ibikoresho hamwe no kubura amafaranga yo kwiyandikisha mu nzego nk'izo mu karere hamwe no kwitaba inama ifatikwamo ingingo bishikirizwa na Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru w'ikigo BBN. Ibyo bibazo byose ngo bituma ikigo kihahombera kikaguma inyuma mu bijanye n'ubuhinga n'ubumenyi. Tukubwirikire
turafise ingorane kubera iki? Kugira ngo ibi bintu by'amategeko agenga ibyo bintu bikozwe abeho bisaba uburyo ni bwo kuyubaka. Bivuga ko ngaho iwacu ibiringaha byose by'ibifite amategeko bigereshije akanenge turacabikure uraze amategeko kugira akanenge gena ngana ku rwego rw'isi nuko ariko dukora tugerageza natwe kwisunga yo mu karere ayo kwiki nayo iwacu tukayakoresha. Ikindi kitugoye ni amafaranga tugucane cyane y'agaciro kugira ngo tuje mu manama mu karere no mu nama zibera ku rwego rw'isi. ikindi kitugoye ni gushobora kuba mu muryango w'amashyirahamwe araba ubuzirakarenge ku rwego rw'isi. Burya dushobora kujya mu muryango gutya gusutwaya gatwe dutegerezwa kugira amadovize ya kotizasiyo yo kubabwira. Urumva ko udakotije rero biba gufata kuri mu muryango wawe. Amashyirahamwe menshi ntiturimo kubera badusaba iyo ntererano. Twafite n'ingorane rero ku byerekeye ibyuma dukoresha haba mu malaboratoire gupima ibi na biriya, turabuze n'uburyo bwo kwiyunguza na nibyo dukwiye dufite n'imikataruraza igikorwa gikwiye gukorwa. Hanyuma na laboratoire nayo urazi zije gupima, nibyo turafite ibyuma bigezweho bitari bike, mugabo ni bikeya ugereranyije n'ibintu dukwiye kwiga muri iki gihugu cy'iwacu. Bivuga rero ko inkingi iracyari ndende, mugabo nawe uvuka rimwe ngo ace yuzuye ingoro.
Ilonga hadice dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese wanseze yofi gashimira na bagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kuraturukaniriza mugire aho mwamubahwe banyina mu byanyu na gahwana.